Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika itangiye ibiganiro byayo by'igitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyu munsi ni kuwa kabiri tariki ya 27 ukwezi kwa mbere umwaka w'2015. Inshuti zacu mwaramutse neza. Ni 11:00 mu Burundi no mu Rwanda, tubahaye ikaze ku Ijwi rya Amerika igice cya mbere. Muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Ntabwo tuvuga yuko abanyarwanda bose bavuye mu bukene. U Rwanda ni igihugu kikirimo 40% y'abaturage bari munsi y'umurongo w'ubukene, ariko tuvuye kuri 70% mu myaka hafi itandatu.
Uyu ni ministri w'ubucuruzi n'inganda w'u Rwanda, Kanimba François, ku birebana n'ubukungu mu Rwanda. Ni mukanya mu makuru. Amakuru turayahera hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Oriane Itangishaka. Oriane, waramutse neza.
Urakoze cyane Thomas Kamirindi, ndakuramukije ndaramukije n'abari ko baratwumva bose muri kino gitondo cy'umunsi wa kabiri. Dutangura amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Hano muri Amerika, ejo ku munsi wa mbere, akadege kari mu bwoko bw'izo bita drone zidakoreshwa umudereva mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika karaye kaguye mu rugo rw'umukuru w'igihugu, bituma urwo rugo rwose rugizwe n'urugo rw'umukuru w'igihugu kumwe n'ibiro vyiwe aho bita White House bahagarika ibikorwa bakahugara kugira hagogwe amatohoza. Nyuma yaho haserutse umugabo yitanze mu maboko y'abajejwe umutekano, asigura ko ari we yariko arakagurukisha ako kadege kiwe, hageraho agata umurongo karamutakarana. Abajejwe umutekano batangaje ko uwo mugabo asanzwe aba ku mugwa mukuru ngahe Washington DC, kandi ko ariko yitwara neza mu gufasha amatohoza y'ukuntu byagenze. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umutambukanyi wiwe Michel bari bakiri mu rugendo mu Buhindi igihe bibereye, ariko abana babo b'abakobwa bari bari hano i Washington. Ejo nyene umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu Josh Earnest yavuze ko vyibonekeza ko atamakenga bafise ku mutekano w'umuntu wari we wese ari kuri urwo rugo rw'umukuru w'igihugu. Ibiro vy'iperereza bimenyesha ko ako kadege katanditswe ku izina kakaba gakozwe mu bwoko bwa kajugujugu, kagurukira gafise amasantimetero 61, kakaba kagurukira hafi mu masaha ya 9:00. Muri Siriya, ibiro vy'iperereza vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Pentagon, bitangaza ko abasirikare b'abakurd bamaze gufata ibice 90% vy'igisagara ca Kobani muri Siriya, bakaba batesheje imigambi Islamic State ikomeye bari bafise yo gufata ico gisagara. Ibiro bifatirwamo ingingo za gisirikare z'umugwi mpuzamakungu uyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika uriko uragwanya Islamic State washimagije abo basirikare b'abakurd. Bavuga ko abo basirikare bagwanya ingwano ikomeye n'ishaka ryinshi. Bavuga kandi ko Kobani yabaye ingwano ikomeye cyane hagati y'abo bakurd na Islamic State, ingwano yamaze amezi atari make. Mu ngwano aba bakurd bafashijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagira ibitero byo mu kirere mu kugwanya Islamic State aba bagwanyi b'abakurd bagwanye ingwano ikomeye nk'uko nabivuze. Yamara igice kitari gito cya Kobani naho bagifashe cyarononekaye. Umutegetsi wa Kobani bavuga ko abantu ibihumbi n'ibihumbi batagifise aho bakika umusaya. Bakavuga ko ikobani atabitaro, atamuyaga nkuba, atamazi n'imfungurwa z'abantu muri aka kanya. Kajugujugu yo mu ngwano y'igihugu cy'u Bugiriki yarayigize isanganya mu gihe yari iri mu myimenyerezo ya gisirikare cy'inteko za OTAN muri Espagne, ihitana abantu 10. Umushikiranganji mukuru wa Espagne, Mariano Rajoy, yabitangaje kuri sheni ya televiziyo y'icyo gihugu. Avuga ko mu bitavye umuremyi harimwo Abafaransa 8 n'Abagiriki 2. Yongeye avuga ko hakomeretse abakozi ba OTAN 21, harimwo abafaransa n'abataliano. Abategetsi bavuga ko iyo ndege yo mu ngwano y'ubwoko bwa F-16 yataye umuriro ihagurukiye ku kibuga c'indege c'ikambi rya Otan ci Los Alianos ikoroka mu kibanza cyari kirimwo izindi ndege za gisirikare. Umunyamabanga mukuru wa Otan, General Jen Stoltenberg, yarahojije ababuze ababo muri iyo sanganya ryabaye ku munsi wa mbere w'ejo. Stoltenberg avuga ati nibihe by'umubabaro ku muryango wa Otan wose.
Ijwi rya Amerika. Oriane, urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi. Noneho imikino y'igikombe cy'Afurika mu mupira w'amaguru. Mu itsinda rya kabiri, Group B, Tunisia na Repubulika na Demokarasi ya Kongo baraye banganije kimwe kuri kimwe. Naho Zambia na Cap Verde baguye miswi ubusa ku busa. Tunisia ni ya mbere n'amanota 5, Repubulika na Demokarasi ya Kongo na Cap Verde baranganya amanota 3-3. Ariko rero Repubulika na Demokarasi ya Kongo niyo ya kabiri kuko yibikiye ibitego bibiri mu gihe Cap Verde yibikiye igitego kimwe gusa. Bityo rero Repubulika na Demokarasi ya Kongo niyizamutse niyo izakina kimwe cya kane. Bityo rero muri kimwe cya kane Tunisia izahura na Guinea Equatorial yabaye ya kabiri mu itsinda rya mbere Group A, naho Repubulika na Demokarasi ya Kongo izahura n'umuturanyi wayo Congo Brazzaville yabaye ya mbere muri Group A. Uyu munsi saa 3 y'ijoro ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi hateganijwe imikino ya nyuma yo mu itsinda rya gatatu Group C. Afrika y'Epfo irakina na Ghana, naho Senegal ikine na Algeria. Murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'Ikinyarwanda. Mushobora kutwumvira no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Noneho inkuru nyamukuru. Mu Rwanda, ubukungu bw'igihugu bwazamutseho 7.8% mu mwaka ushize w'ibihumbi 2014 nk'uko leta ibyemeza. Nyamara rero, rubanda rwo hasi rwo siko rubibona kuko rwivugira ko imibereho igoye cyane. Iyi nkuru turayegezweho na Eric Bagirubusa.
Imibare ya leta y'u Rwanda iherekezwa n'imbwirwa ruhame z'abategetsi bakuru mu bihumbi 2014, ubukungu bw'igihugu bwazamutseho 7.8%. Bihagaze bite kuri ba rubanda rusanzwe? Ijwi rya Amerika yahereye mu majyepfo y'u Rwanda. Aba baturuka mu majyaruguru y'igihugu baje guca incuro mu karere ka Kamonyi barahinga.
Kwayo hamwe amafaranga agiye urakora ugaheruka urukora amafaranga ukoreye naguhaze ku munsi
igihumbi ntabwo ari menshi. Ikiro cy'ibishimbo kiragura 400.
Ubwo rero kandi urugo ruba rushaka kurya n'ibiro bingahe?
3 ku munsi.
Ubwo rero cya gihumbi amafaranga akaba makeye.
Hari ubukene burenze budarenze rwose
kuri rubanda rugufiya nk'ugutega gushakisha nkatwe mbese nk'amafaranga ndashakisha y'umunyeshuri cyakisha mituweli urugo rukabura ico kurya.
Mu burasirazuba bw'u Rwanda
umuntu akirirwa ho gutya akageza nimugoro nta n'iki ntarakoza ku munsi
ndanubu ngubu se
na nubu nyine ubuse kuva bwa cyo ko ntacyo nasamuye ubuse ko ntakubwira ngo nasamuye nagakoma nta gafungira nta jinge nta rugero ahubwo ndiho ndakamba kama ngo njya gutora amabango y'inkwi.
Uwo ari mu banyarwanda birukanywe muri Tanzania mu 2013 kuri bakavukire mu Bugesera babwijwe rya Amerika ko kurya rimwe ku munsi nabwo bigoranye ari bidahinduka.
Abatanzania ubwo baracyafite kantuze ubwo buriya bo impamvu batarabimenyera ubu nkatwe turya rimwe ku munsi.
Gatangira umwaka ukarangiza ubundi.
Uvuye gukorera 170 ukagenda ugashaka kuyarya isaha uwe n'ubugoroba wararira iki?
Umwana kandi akara n'inzoro.
Ko turabimenyereye.
Abacuruza mu tubari tw'inzoga n'abandi mu mujyi wa Kigali bemeza ko ubukungu bwifashe nabi muri uku kwa mbere. Impamvu barazishakishiriza ku minsi mikuru ya Noheli na Bonani yarangiye no kuba ngo hari abitegura kujyana abana mu mashuri. Ku rundi ruhande ariko batwara abagenzi kuri moto bo ntibahabanya n'abatuye mu bice by'ibyaro ko ubukungu butameze neza n'ubuhari ngo ntibusaranganijwe.
Genda abona ubukungu butagenda neza ariho ubukene. Urabona ko abagenzi ntago baboneka neza kuko iyo umuntu aje kwicara amasaha abiri nta mugenzi nubonetse aguhenda mvuga ngo essence yaragabanutse. Ariko kare nanone ubundi urabona ko nubwo tuvanga ubukungu bumeze nabi wese ubona za vewite zitaboneka. Ahubwo ayo mafaranga niba yamanuwe natwe tugereho badukubite ayo mafaranga tugure utumoto twacu twubake n'amazu natwe atugereho.
Amajyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo bahana imbibi na Kigali, izamuka ry'ubukungu rya 7.8% kuri rubanda rusanzwe naho ni inkuru mbarirano.
Ubundi ngendya rimwe ku munsi kubera ndo mucanshu. Gucishuro nshatse kuvuga guhingira umuntu uhera mu gitondo saa 12 ukageza saa 6 amafaranga 600. 600 yampaye rero ubongera mu rugo nkagera mu rugo mu masaha 7 kugira ngo ya 600 nyashakishemo ibyo ba bantu banje bari burye bangombwa ko bifata kuri uwo mugoroba akaba ari
Icyo tugomba kwemeza tuvugisha ukuri iyi mibare turayireba muri rusange ntabwo tuvuga yuko abanyarwanda bose bavuye mu bukene u Rwanda ni igihugu kikirimo 40% y'abaturage bari munsi y'umurongo w'ubukene ariko tuvuye kuri 70% mu myaka hafi 6
Uwo ni Bwana François Kanimba ministri w'inganda n'ubucuruzi yemera bidasubirwaho ko mu 2014 ubukungu bwazamutse 7.8% kuba rero hari abakirya rimwe ku munsi nabwo bigoranye ngo isi niko iteye Bwana Kanimba nanone
district yose y'u Rwanda uzajyamo uzasanga kuko aho bigaragara yuko izi programu zo zagize impact bafite uko bameze n'abandi bagifite ibibazo ugiye no muri Amerika uyu munsi uzasanga ariko bimeze nta gihugu ku isi na kimwe utazasangamo izo reality
icyegeranyo cyakozwe n'umuryango mpuzamahanga uharanira iterambere mu 2013 kigashyirwa hagaragara mu 2014 ku bihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba cyashyiraga u Rwanda ku isonga ku busumbane bukabije hagati y'abakire n'abakene kivuga ko 10% by'abaturage ari abakire babona amafaranga yikubye inshuro zisaga 3 ay'abakenye cyane bagize 40% n'icyegeranyo ubutegetsi bw'u Rwanda bwamaganiye kure Iby'iki cyegeranye ariko hari n'abandi batabusanya nabyo bakanzura mu buryo bwumvikanisha kugina.
Ubusumbane bw'abantu hano muri Rwanda hariho abantu bariho neza cyane akabo abandi nyine bariho nabi. Rero ngiye kibazo naho nyerebera mu bantu bariho neza cyane bafite ibyo bamena abandi bibishwa n'inzara. Ubuyobozi bwari kwiye gufata ingamba abo bantu hembwa za 300,000 to 1,800,000 bakara kuntu twasaranganye. Nuko ikibazo kimeze.
Ubukene bukigarukwaho na bamwe mu batuye u Rwanda, leta igaragaza ko izakomeza kuburwanya ku bufatanye n'abaterankunga. Uhereye kuri banki y'isi yashyize umukono ku masezerano n'u Rwanda y'inkunga y'amadolari ya Amerika 70 million hafi 49 million z'amafaranga y'u Rwanda mu gushyigikira gahunda zo kuvana abaturage mu bukene. Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, mu ntara zitandukanye z'u Rwanda.
Ijwi Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tujye mu Burundi. Amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki ararega igipolisi ko kigira nkunzi. Biraterwa n'abantu polisi yaraye iretse bakora imyigaragambyo i Bujumbura kandi ngo hari n'abandi babibuzwa. Ni inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Uyu numwe mubari muri ako kagwe
dusaba yuko RPA yogerageza mu maguru masha bakagerageza kuzura umuvandimwe wacu Giyome ko baramwinshi nico nta kindi gitumye tuzangaha
uwo mugwi wavuga ko wari mu myerekano itarikuye n'amategeko wavuye ukugwaho n'igipolisi mu mutekano ntangere bamwe mu mashirahamwe adaranije icaro vya politike barashima iyo nyifato y'igipolisi Petero Claver Mbonima arongoye ishirahamwe ya PRODH ati n'abandi bose bazohore babagirira gutyo
umuntu umbero irekuwe n'amategeko nk'abapolisi ko baje kugira bakingire aba baje kugira imyiyerekano niko byateza kugenda jewe ndiyumvira ko ari intango nziza ejo canke hirya yejo abandi nibagira imyiyerekano kwizere yuko bazo bakingira muri ubu buryo nyene ariko rero si ibintu bisanzwe kubera kuko aba bagize imyiyerekano ndanumvise ko ariho icyo bapfa na Radio Publique Africaine kubera ivyavuze ku matohoza irekeye bajya babikira biciwe mu Kamenge ari ibintu bikiri mu matohoza jewe nyumva ko byari kubandanya muri iyo ntumbero y'amatohoza gushika hamwe batanga umuco
ariko Gabriel Firiwe suka bibona warongoye ishiramwe Olicom gishinze kugwanya ibiturire n'isesa kugwanya amatungo ya leta avuga ko inshuro zose amaze kugira imyerekano yurijwe imodoka y'igipolisi kandi yaba yabimenyesheje
bitateguwe n'ubutegetsi ntibyoshoboka yuko bashobora kuza ku radio ataruhusha abafise mwavyumvise commissaire regional Berthe yamubajije ko afise urujambo kwa tagwafise ndamubwira nti mushire mu modoka rero urabizi yuko iminsi yose jewe nateguye urugendo rw'amahoro twabimenyesheje baca batubwira yuko byo hungabanye umutekano ariko murabona babobo bageze kure bazanye isandugu n'umusara babishira imbere y'iradio ivyo bintu rero ni ibintu bidashoboka bitumvikana
Gabriel Rufirati nanje jo ubucenda bikore
Icyo ndababwiye nanje ejo mu gatondo ndabasavye nzinduka ngira nk'ivyo bagize naje mugabo jewe sinzogira ivyo imurazi urugamba twatanguje rwabaka ko karekare ejo mu gatondo nanze nzinduka ngira ivyo mwabaje ko igipolisi atarakimeje abavugishije turakuri kigiye ngo turabe murabara ko ibintu nk'ivyo bidashoboka
amukamenya ko hamaze iminsi hari amatati hagati ya leta n'amashirahamwe adarani ivyicaro vya politike bapfa ico kibazo c'imyerekano mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu basigurira abashaka kugira imyerekano ko ari kubanza kubisaba aba bashaka kaguserura ivyiyumviro vyabo babicije mu myerekano nabo bati dusavye uruhusha na goturonka nabajije byankurikiye avugira igipolisi cy'u Burundi yanyishuye ko abo babuza ari abantu babagize imyerekano igipolisi kikababuza bagaca bagira amahane ndamubajije igituma Gabriel Fili yamafatwa agacatanwa muhira kandi abarumwe umuvugizi w'igipolisi yanyishuye ko kuba ari kumukingira umutekano none abantu harimo nuwagirizwa ubwicanyi umutekano wabo ni warukwiye gukingirwa murikiye avuga ko ako kagwikari gatekanye ngo igipolisi kibasavye kugenda ngo bace bagenda atamahane tukabibutsa ko Ogiome Harushimana ari umwe mu bagirizwa kuba baragize uruhara mu bwicanyi bwakorewe ababikira batatu b'abataliyano kazi hari mu kwezi kw'icenda k'umwaka urangiye ayo makuru amazigiye aca kuri radio RPA irongowe na Bobo Rugurika ubu afungiwe mu ibohero rya Muramvya azira ayo makuru nyene ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Shuti muduteza matwi iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mushobora kutwandikira kuri address radio yacu @voanews.com Facebook ni radio yacu VOA none ibyanditswe kuri Afrika mu binyamakuru bya hano muri leta zunze ubumwe za Amerika twabisomewe kandi turabigezweho na Oriane Itangishaka
umwanditsi David Learnhart w'ikinyamakuru The New York Times mundwi heze ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa mbere yanditse avuga ati imyaka itari mike irarenza ubutunzi bwa Afrika buzwi kuba aribwo bwikwega kuruta ubwo ibindi bihugu byose ku isi ati yamara siko bikiri akandi kavuga ko mu myaka 10 heze amafaranga umunyagihugu akorera buri mwaka muri Afrika yiyongera ku rugero rungana n'urwo ibindi bihugu ku isi ati sigitangaza kubona ubutunzi bwa Afrika bugiye kugera ku rugero rungana n'urwo ibihugu byo muri Amerika yepfo ari naho muri Amerika Latine canke ubwo mu bice bimwe bimwe bya Aziya ati mu gihe ubukene ku isi bugenda bugabanuka ku rugero nk'uru riko ruribonekeza muri iki gihe Afrika nayo nyene iri mu binjanya bitariko birasigara inyuma muri iryo terambere rishimishije ati gitigiri cy'abantu bagenda bava mu bukene kigenda ciyongera muri Afrika kuva muri Ghana uja muri Nigeria kumanuka kugeza muri Angola ibihugu bimwe bimwe bikenye nka Ethiopia na Liberia ni bimwe mu bihugu ubutunzi bwaho bumaze gufata umuvudu kudasanzwe akabandanya avuga ko nubwo iterambere rigenda ryibonekeza muri Afrika rizanana n'ibibazo ibindi bihugu bimaze gutera imbere vyagiye birahura navyo muri kahise ati byinshi mu bibazo ivyo bihugu vyagiye bihura navyo vyari vyerekeye ahanini kumfungugwa uwo mwanditsi akandika avuga ko ibibazo bikuye kwigwa nibikurikira ati ryo terambere ry'ubutunzi ryo baririrama canke ryo baririzotsimbatara ku buryo rirandurana n'imizi amafa yasinzikaje ico kinjanya ati umunyafrika yarasanzwe abeshejweho ahanini n'imfungugwa zisanzwe nk'umwumbati agiye kuronka uburyo bwo guhindura ngo awukavye n'izindi mfungugwa zirimo ibyangombwa ndema mubiri akongera akabaza ati abarimyi muri Afrika bo bazokwifata bate mu bihe bazohura n'ihindagurika ry'ibihe rya mbere ritoroshe risa n'irigiye kwibonekeza mu misi iri imbere ati nizihe ngingo bogenda barafata mu burimyi n'ihingurwa ry'imfungugwa kugira birinde kugira uruhara mu bintu bituma haba ihindagurika ry'ibihe mu kinyamakuru The New York Times nyene ku munsi wa kane umwanditsi David Kirkpatrick yanditse avuga ko intambara iri hagati y'abarondera gufata ubutegetsi muri Libya yahatswe gutuma umwe mu migwi iriko igwanya ubutegetsi usanzwe warafashe bimwe mu biro vya banki nkuru y'igihugu biri mu gisagara cha Benghazi ugerageza gufata ibiro bikuru by'iyo banki bibikwamo inzahabu nyinshi cyane z'igihugu ivyo bigatuma urwego rwa leta rwanyuma rudende rwari ruhagaze neza rusenyugwa ibiro bya banki nkuru ya Libya nivyo byari ibiro bisigaye bifise agaciro kanini muri ico gihugu mu gihe intambara igenda isinzikaza igihugu cyose kuva Colonel Muammar el-Gaddafi akuwe ku butegetsi haciye imyaka itatu. Kirkpatrick yanditse avuga ko iyo bank ari nacyo kigega kinini cy'igihugu kiriko gifasha Libya kutagwa mu kaga k'ubukene butagira izina. Ati banki nkuru ya Libya ibitswemo amafaranga ava mu igurishwa ry'ibitoro, ikaba kandi bitse amafaranga agera ku mabiliyoni jana y'amadolari mu gaciro k'amafaranga yo mu bihugu bitandukanye ku isi. Ikinyamakuru The World Post nacho ku munsi wa kane uheze ku itariki ya 22 muri uku kwezi kwa mbere cyanditse ku nkuru yatangajwe n'intaramakuru Reuters yerekeye ingingo yafashwe na sentare ya Misiri yo kurekura abahungu ba Perezida Mubarak bari bapfunzwe barindiriye urubanza rwabo ku byagirizo vya ruswa. Umwanditsi Ali Abdelati yanditse avuga ko umushikirizwa manza w'abahungu buwahoze ari Perezida Hosni Mubarak yavuze ko sentare ya Misiri yatanze itegeko ry'uko abahungu buwo yahoze ari Perezida bari barindiriye kwitaba urubanza rwabo barekugwa. Aho hari mu misi mu gihugu cya Misiri hari hatanguye kwaduka imyirekano y'imbonekarimwe yari kwiragirwa imbere y'imisi mike isigaye kugira hahimbazwe umunsi mukuru wo kwibuka imyirekano yagizwe mu mwaka wa 2011 yatumye uwo mukuru w'igihugu ico gihe akugwa ku butegetsi. Umushikirizwa manza Fadri Eldid yavuze ko iryo tegeko ryategeka ko Ala na Gamal Mubarak barekugwa ako kanya nyene iryo tegeko risohokeye. Umwanditsi Abdelatri akavuga kandi ko mu nzandiko za sentare mpanavyaha ya Misiri basigura ko abo bagabo babiri bari bamaze kumara ikiringo cy'amezi 18 arekuriwe n'amategeko kugumya umuntu afunzwe arindiriye kwitaba urubanza rwiwe. Kuri iyo mpamvu rero bakaba bategezwe kurekugwa. Sentare ikongera ikavuga ko bidakenewe ko bitaba urubanza bari barindiriye aho bagirizwa ibyaha bya ruswa.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho ni ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umwuka mubi uriyongera mu gihugu cy'amajyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Afurika, Mauritania, nyuma y'isomerwa ry'abantu batatu b'impirimbanyi zirwanya ubucakara bahagaritswe kandi bagashinjwa hakurikijwe amategeko areba iterabwoba, bazira kuyobora umuryango utariyandikishije mu mategeko, gutegura igiterane nta ruhushya no kwanga ko polisi ibata muri yombi. Imyigaragambyo yamaganaga igihano cyahawe Biram Ould Obeid, Brahim Bilal na Dibisoy yaseshwe na polisi ikoresheje ibyuka biryana mu maso ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa mbere mu mujyi wo mu majyepfo Rosso. Abantu amagana bagose inzu y'urukiko aho abo bagabo batatu baburanishirijwe. Bahawe igifungo cy'imyaka 2 nubwo abandi barindwi bafatiwe hamwe bo barekuwe. Ould Obeid waje ku mwanya wa kabiri inyuma kure mu mwaka ushize matora ya perezida yagiye kubonana n'abamushyikiye i Rosso ubwo bambukiranyaga igihugu bakangurira abaturage uburenganzira ku butaka mu muryango w'abaharatine bagizwe abacakara mu mateka ya Mauritania ubwo batabwaga muri yombi. We nabo bari kumwe muri uwo mugambi wo guca ubucakara barezwe n'abayobozi kuba bakwirakwiza propagande zishingiye ku moko no kuba bari mu muryango utemewe n'amategeko. Abayobozi b'imiryango irengera uburenganzira bwa muntu muri Mauritania barimo guhamagarira indi myigaragambyo irwanya ifungwa ry'impirimbanyi eshatu, bavuga ko nta shingiro bifite kandi ko iryo fungwa rishingiye kuri politiki. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irakurikiranira hafi uko amategeko yakurikijwe kuri Ould Obeid, Brahim Bilal na GB Sow. Duhangayikishijwe cyane n'icyemezo cy'urukiko cyo ku itariki ya 15 ukwezi kwa mbere n'ingaruka icyo cyemezo cy'urukiko gishobora kugira ku kwishyura ukizana kw'imiryango n'ibiterane muri Mauritania. Turasaba urukiko kongera gusuzuma ibyemezo byarwo hamwe n'ibihano bidatinze no kuburanisha izo manza mu mucyo nta kubogama. Twiyemeje gukomeza gushyigikira ibikorwa bya guverinoma ya Mauritania n'ibya sosiyete sivile bigamije kurandura ubucakara mu gihugu. Ibi bikorwa bihamye bigomba kuba bihuriwemo na guverinoma, amadini, abashinzwe gukurikirana uko amategeko yubahirizwa, urwego rw'ubutabera, imiryango ya gakondo n'abayobozi ba societe civile bose hamwe n'abaturage b'igihugu cyose.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu rero, ibiganiro byacu by'igice cya mbere biri hafi kurangira, ariko mbere y'uko dusezeranaho, Oriane Itangishaka arabanza abibutse muri make amakuru avugwa muri iki gitondo.
Urakoze Thomas Kamirindi. Twabwiye ko ibiro by'iperereza vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Pentagon batangaza ko abasirikare b'abakurd bamaze gufata ibice 90% by'igisagara cha Kobani muri Siriya, bakabatesheje umugambi Islamic State, umugambi ukomeye uwo mugwi wari ufise wo gufata ico gisagara. Ibiro bifatigwamwo ingingo za gisirikare z'umugwi mpuzamakungu uyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika uriko uragwanya Islamic State washimagije abo basirikare b'abakurd. Bavuga ko abo basirikare bagwanya ingwano ikomeye n'ishaka ryinshi, bakavuga ko Kobani yabaye ingwano ikomeye cyane hagati yabo na Islamic State. Kajugujugu yo mu ngwano y'igihugu cy'Ubugiriki yarayigize isanganya mu gihe yari iri mu myimenyerezo y'igisirikare cy'inteko za OTAN muri Espagne ihitana abantu 10. Umushikiranganje mukuru wa Espagne Mariano Rajoy yabitangaje kuri shene ya televiziyo y'icyo gihugu, havuga ko mu bitabye umuremyi harimo abafaransa 8 n'abagiriki 2. Yongera avuga ko hakomeretse abakozi ba OTAN 21 harimo abafaransa n'abataliyano. Abategetsi bavuga ko iyo ndege yari mu iyo ndege yo mu ngwano yo mu bwoko bwa F-16 yataye umuriro ihagurukiye ku kibuga cy'indege cy'ikambi ya OTAN ci Los Llanos ikoroka mu zindi ndege zari zihari. Umunyamabanga mukuru wa OTAN General Jen Stoltenberg yahojeje ababuze ababo muri iryo sanganya ryabaye ejo ku munsi wa mbere. Stoltenberg avuga ati nibihe by'umubabaro ku muryango wa OTAN wose. Igitero cyo mu kirere cyagizwe na drone kikica abagwanyi 3 bakekwa kuba ari aba Al-Qaeda i Yemen, nyuma y'umunsi umwe Perezida Barack Obama avuze ko arakamaro ivyo bitero bigigwa kugira ngo habe umutekano muri icyo gihugu naho hari uruhagarara rwa politike. Iyo ndege yateye umuduga wari mu buseruko bwa Yemen mu gisagara cyo mu buseruko murantunga, ariko mu gisagara cya Sana haracyariho uruhagarara rukomeye rwa politike mu gihe hafashwe n'abagwanyi b'abahudis.
Nshuti turi kumwe, turangije igice cya mbere cy'ibiganiro by'igitondo. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Maze rero igice cya kabiri ni mu kanya gato cyane saa 12, mugire umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.